bamwe mu barundi bari mu nkambi za Rusenda Mulongwe na Kavimvira bakomeje guhunguka berekeza mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'ubuzima bubi babayemo mu buhungiro ndetse n'umutekano mukurangwa mu karere ka Fizi nk'uko babyivugira. Celestin Niyonkuru na Ndayiragije Suvere bari mu mpunzi 250 zo mu nkambi ya Mulongwe zahungutse kuri uyu wa gatatu.
Ubwo ndagenda i Bubanza kubera nabonye muri Kongo nari intambara y'amoko y'abanyamurenge n'abamayimayi muri zone Fizi tukaraba cyane tugumye ngaruka kuva tuhapfira. Uko twumva Burundi busigaye bumeze neza atangwaye nimwe atangwaro nimwe hari.
Je narimbayeho nabi hariya muri Kongo kabisa cambona yuko noshobora iwacu i Burundi.
Uko aba barundi bari guhunguka niko bamwe muri bo bongera guhungira muri Kongo. Abahunga bavuga yuko iyo batashe bahotegwa n'urubyiruko rwo mwishaka riri ku butegetsi rw'imbonera kure. Leta y'u Burundi kenshi yakomeje guhakana ayo makuru ahubwo igashishikariza impunzi gutaha ivuga yuko mu gihugu harimo umutekano uhagije. Niyo nsaba Gorete yahungutse umwaka ushize 2021 mu kwezi kwa karindwi avuye mu nkambi ya Rusenda. Ubu amaze amezi agera kuri atatu asaba ubuhungiro.
Twashikiye igihanga baratwakira, bamaze kutwakira baraduha agafashanyo k'amezi atatu, batubwira mu y'amezi atatu bazaduha kandi gafashanyo, nta kandi baraduha kugeza n'uyu munsi. Burya rero twarageze mu babanyi, imbonera tukatatwize ngo ntitubahe ngo ku madolari ngo dukuye muri Kongo kandi atanayo dufise. Tubona maze baraza kutwuguruza mu ijoro ngo tubahe ku mahera kandi natwe inzara itwishe. None rero dusabye leta ya Kongo twumvirize ngene yo duha agafashanyo nuko badusubiza amafomo yacu kuko turagowe n'ukuri turahangayitse.
Aba barundi bari gusaba ubuhungiro muri Kongo bari bamaze igihe gito bahungutse bashimangira yuko ubuzima basanze mu Burundi bwoye kurusha ubwo bari basanzwe mu nkambi zo muri Kongo.
Bari baduha impapuro zitwemerera ko umuntu ashobora kuvugwa kugeza ku mezi atandatu ahungutse, ariko kuva dushikayo nta wigeze avurirwa ku izo mpapuro. Twasabwa ibikenewe nk'umunyagihugu asanzwe nk'umusangwa twasanze. Turareba nk'umubyerekeye indimo ntitugeraho turimo. Bamwe bamwe nk'ubu bantu twari dusanzwe dupanze ntitugira ntaho wakura amahera yo gupanga. Turareba rero niho bamwe twarebye tubona abana batangiye kwicwa n'inzara, duhitamo turavuga ati reka dufumbe dusubira hariya nyene aho twari twahungutse duturutse. Hohe hamwe hamusanga hakiri n'indimo duhitemo kwisubirira hariya tuze tubona uburyo turonderera abana. Nuko jewe nico cyatumye ngaruka nga.
Ubwo bugwi bugwi rero bwo mu ijoro nibwo bwatubuzije amahoro, bamwe bamwe nibwo bwatumye tugirane, nibwo bwatumye tugaruka. Ariko ku basanzwe bibereyeho bategeze bahunga bafise amahoro n'andi mu musesekara, ariko twebwe abahungutse baguma batwagiriza ko twari twagiye guteka indya z'abaroberi. Ati mbere abagabo bacu bo batutegereza kuzovuga iyo bari kuko tutorohewe. Niyo mpamvu twaciye tugirene, twaciye duhitamo bamwe bamwe gukura meza tugasubira kujya kurondera ubuhungiro kuko ntitworohewe.
Umwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira yabwiye Ijwi rya Amerika ko abenshi muri abo barundi bari mu kibaya cya Rusizi ahitwa Katogota, Runingu, Sange ndetse na Ruvungi ariko bataragera mu nkambi z'agateganyo. Kuva mu mwaka w'2021 hase na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze gutahukana mu gihugu cy'u Burundi impunzi z'abarundi zirenga 180. Vedasengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.